ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda leta yashyizeho amasaha ntarengwa ibikorwa by'imyidagaduro bizajya bifungirwaho mu masaha y'ijoro.
Aho rero bibereye n'urujijo nuko akenshi impamvu bari banavuze biriya bintu by'ibitaramo nuko bavugaga ngo abantu baturutse hanze baraza bashaka aho bita gadurira bakahabura. Imaze none kuvuga ngo turashaka ko abantu baza ariko bakidagadura kugira ngo bakomeze bakunde u Rwanda, bakomeze baze, barahinze kuvuga ngo ariko bagiye kwidagadura bageze saa saba cyangwa bageze saa munani.
Straton Habyarimana impuguke mu by'ubukungu wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire ari Conan Bedie yitabye Imana kuri wa kabiri mu ijoro, yari afite imyaka 89. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa kabiri yasohorewe inyandiko y'ibirego go imushinja kugerageza kuburizamo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyavuye mu matora 2020. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Henri Konan Bedie yitabye Imana kuri wa kabiri mu ijoro, yari afite imyaka 89. Amateka ubuzima bwe Pierre Claver hano yunkuru.
Je suis moralement et légalement l'héritier légitime du président Oufoué Boyé.
Nijwi ya Henri Konan Bedie yahoze ari umukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire bitazosubira kumvikana kubera yitabye Imana kuri uyu wa kabiri. Uyu yatwaye icyo gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi 1993 gushika muri 1999. N'ubu yari yizewe n'umugambi wiwe PDCI kugira ngo asubire kuserukira mu mwaka w'2025 mu matora y'umukuru w'igihugu. Yamara yaraje aguye mu bitaro kuri Clinique Internationale Sainte Anne Marie biri ya Bija ku mugwa mukuru w'igihugu ciwe ahitanywe n'ingwara. Ariko Konan Bedie yari umutama ariko akiboneka ko agifise inguvu n'ivyumviro ku myaka yiwe 89 nk'uko abamwegereye babisigura. Intebe y'umukuru w'igihugu n'ubundi yari yashatse kuyigarukamwo mu matora y'umwaka w'2020, ariko uwo bahiganwa batavuga rumwe ariwe umukuru w'igihugu ahari Alassane Dramane Ouattara aramutsinda. Umugambwe wiwe uvuga ko waguye mu gahundwe. Aminata Diop n'umunyamabanga wa PDCI.
C'est un tsunami. On a l'impression que nous a
retiré. Ni gihuse kidukubise twaratangaye cyane kuko ntabyo twari twiteze tumuravye ingene yarameze. Isi yatuguye ko ariko turi hangana kandi byumviro byiwe tuzobikurikiza.
A tenir bon.
Umugambwe wiwe PDCI ni wo warondaye intahe yo kwikukira utwara ubutegetsi kuva mu mwaka w'1996 kuri perezida wa mbere Félix Houphouët-Boigny, ari nawe yasubiriwe na Bedie, ndetse ubu yaracemeza ko ari mu kirenge ciwe kandi ariwe samuragwa wiwe. Bedie yashatse kongereza ikiringo ciwe mu mwaka w'1999 maze abasirikare bamubera intambamyi bamuhirika ku butegetsi. General Robert Gay aba perezida w'imfata kibanza, ivyatumye perezida Bedie ahungira mu gihugu ca Togo no mu Bufaransa. Mu nyuma mu mwaka w'2000 Laurent Gbagbo yatsinze amatora aja ku ntebe y'umukuru w'igihugu, intwaro za gisirikare zirahagarara. Ariko nane Bedie yitavye umuremyi yari yifuza gushira hamwe abatavuga rumwe na leta bose kugira ngo batsinde amatora maze bakure ku butegetsi Alassane Dramane Ouattara, gutyo babandanye umugambi wo gusubiza hamwe abanya Cote d'Ivoire. Abahinga bemeza ko yobishitse ko kuko ibihangange muri politike nka Laurent Gbagbo n'abandi nk'uwahoze ari umushikiranganji w'imico kama n'ugwaruka Charles Bre Goude bahoze bakurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpande vya CPJ barekuwe kandi bakaba bari bamushigikiye. Ubusigaye arifata kibanza ku burongozi bw'umugambwe wa Bedie, akaba ari nawe ajejwe amatora muri uwo mugambwe. Yemeza ko umugambwe udapfa kanye. Nyamukeye Kofi.
Les textes ont prévu tout ce qu'il faut faire.
Ati vyumviro vyiwe umugambi mwiza wiwe wo gushira hamwe abanya Cote d'Ivoire tuzobandanya kandi mu mahoro n'umutekano ntangere n'isubirizwa ryiwe nta kibazo rizotera.
Le plus sereine.
Ariko nani bedye yavukiye ahitwa Dadekro hagati mu gihugu mu muryango w'abarimyi b'igitegwa cha kakao iruhande yo kuba umukuru w'igihugu uwo mugendanye wa perezida wa mbere wa Cote d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny yari yatwaye amabanga atari make abo mushikiranganje mu bihe bitandukanye muri leta ya Boigny Pierre Nkuru ku bw'ijwi rya Amerika
andi makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na Fidel Niyongabo Ubufaransa bwatangiye kuvana abanyagihugu baba muri Niger bifuza kuvayo nyuma ya coup d'etat yabaye mu cyumweru gishize
igingo ya leta y'Ubufaransa yo gukura abanyagihugu baye muri Niger yatumwe n'ibitero byakozwe kuri ambasade y'Ubufaransa ku mugwa mukuru Niamey ningingo yo kugara ikirere muri cyo gihugu yatumye kuhava hakoreshejwe uburyo busanzwe bidashoboka iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa imbere yaho Ubufaransa bwari bwatangaje ko buriko utegura kuvana abanyagihugu babwo muri Niger kubera ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku mugwa mukuru Niamey yamara nta kirangaminsi kubijanye n'icyo gikorwa Ubufaransa bwari bwatanze muri Niger hari abafaransa bagera ku 600 umuntu adashyizemwo abari muri ico gihugu nk'ingenzi ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa bwatangaje ko bwiteguriye gukura muri Niger n'abandi banyaburayi bahari leta y'Ubufaransa yatumye ko kuri uyu wa kabiri inama y'abashikiranganje kugira ifata ingingo kugena igikorwa cyo gukura abafaransa muri Niger cyogenda
igipolisi muri Sierra Leone cyatangaje ko cyataye muri yombi abantu batari bake barimo n'abasirikare kivuga ko barimo bategura guteza intugunda mu gihe cyo kwibuka imyigaragambyo yabaye umwaka ushize muri uko kwezi igahitana abantu 30
amakuru yatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Faransa AFP avuga ko muri Sierra Leone igipolisi cyatohoje kigasanga harakagwi k'abantu barimo abasirikare bakomeye bari mu bikogwa bishobora kugeramira amahoro n'umutekano w'igihugu igipolisi cyavuze ko abikekwa batanguye gukoresha imyerekano itegekanijwe kuba mu mahoro mu ndwi iza kugira bakore ibitero ku nzego za leta no kubanyagihugu bitekaniye igipolisi cyongeye kivuga ko abantu batari bake bahagaritswe kandi ko bafashwe bariko baragifasha mu matohoza Prezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio aherutse gusubira gutorwa mu kiringo kigira kabiri mu matora yatewe ivyatsi n'abatavuga rumwe na leta abanyamahanga bakurikiranira hafi bibera muri ico gihugu baratangaje ko ari bitagenze neza mu matora bariyamirije igikorwa cyo guharura amajwi yavuga ko kitabaye mu muco abatavuga rumwe na leta baranse kuja mu nzego za leta zaba izo hasi canke izo ku rwego rw'igihugu mu gihe abashinga amateka nka bose kiretse umwe muri bo bahisemo kutaja mu nama ashinga amateka
urakoze Fidel Niyongabo mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube Facebook na Instagram adresi yacu ni www.radio yacu
wanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Inama y'abaminisitiri mu Rwanda yarayiteranye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ishyiraho amasaha ntarengwa ibikorwa by'imyidagaduro bizajya bifungirwaho mu masaha y'ijoro guverinoma yafashe icyemezo ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ibikorwa na serivisi byose bitari by'ingenzi bizajya bifunga saa saba z'ijoro mu minsi y'imibyizi naho mu mpera z'icyumweru kwa gatanu kwa gatandatu bikazajya bifunga saa munani z'ijoro bamwe navuga ko binyuranye n'ibyifuzo bya guverinoma byo gukora amasaha 28/28 Habyarimana Stratoni ni impuguke mu by'ubukungu
uribuka yuko mu by'ukuri impamvu bari bavuze ngo tugerageze inzego zose zijye zikora nibura amasaha 28 ari hari ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bakora amasaha make bituma bigendeza mbese iterambere ry'igihugu aho rero bibereye n'urujijo ni uko akenshi impamvu bari banavuze biriya bintu by'ibitaramo ni uko bavugaga ngo abantu baturutse hanze baraza bashaka aho bidagadurira bakahabura imaze none kuvuga ngo turashaka ko abantu baza ariko bakidagadura kugira ngo bakomeze bakunde u Rwanda bakomeze baze barangiza kuvuga ngo bajye bidagadura bageze saa saba cyangwa bageze saa munani ngombwa ngo kwivuguruza ariko usanga nanone harimo ibintu byinshi bisa n'ibicamikiyeho uza abantu benshi bashinzwe bafungira bakababwira ngo harimo urusakungo muri ayo masaha hari abantu baba bakeneye kuryama hari ibintu byinshi bigenda bishoboza kwibaza ibiri kuri wagira ngo inzego zifata ibyemezo sizini.
Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Assumpta Kaboyi wiriweho. None nkuko Habyarimana Stratoni abivuga, hari abaturage batanze ikirego binubira urusaku rwa ninjoro rubabuza amahwemo.
Ntabwo nzi ikirego cyaba cyaratanzwe ku rwego rw'ubutabera, ariko nko mu minsi yashize hari insengero zimwe na zimwe zajyaga zirara abakristu baririmba basenga bavuza ingoma, ugasanga abaturi izo nsengero cyane cyane ko zabaga zubatse hafi n'abaturage baritumva ko hari urusaku ruturuka mu nsengero, ndetse mu gihe cya Covid insengero zagiye zifungwa hirya no hino. Ibyo rero ndakeka ko aribo byaba biturutse, ariko iki kirego cyo cyatangwa mu rwego rw'ubutabera ntacyo nzi kugeza uyu munsi. Ariko hari benshi bajyaga bavuga bati insengero za abantu bakristo baranabadusakuriza cyane cyane navuga ngo nk'abo mu madini mashyashya ya navuga nko muri usanga wenda b'abakristo muri ADPR aribo bakunda kurara basenga cyangwa se bagira icyitwa nibature, niho bumvaga bavuga ngo hari urusaku. Ni nacyo cyatumye mbaza umuyobozi w'itorero rya ADPR mu Rwanda Pasiteri Ndayizeye Izayi mubaza ni ese iki cyemezo mwagifashe gute, ambwira ko yarayoboye inama ariko nyandikira ubutumwa burebure, ubutumwa yahaye ijwi rya Amerika. Yagiraga ati gahunda zo gusenga zikozwe kugeza saa saba z'ijoro ni umwanya uhagije rwose, bikanafasha abantu kubyuka bakomeza n'imirimo isanzwe. Aho byakenerwa ko habaho ibihe bidasanzwe bisaba abantu gusenga iryo joro ryose, hariho uburyo bisabirwa uburenganzira. Iyo niyo mesaje umuyobozi wa ADPR mu Rwanda yaduhaye, asobanura nyine ko bo nta kibazo basanga kuba bafunga saa saba bakajya mu yindi mirimo nta kibazo bitwaye.
None Assumpta Kaboyi, ku mibyizi abarikesha baba bakurikiye, tubwire bimwe mu bikorwa ninjoro muri Kigali.
Muri rusange navuga ngo abantu barara ijoro ni abantu bafite utubari, abantu barara bawegesha, ahantu barara babyina. Ariko ubucuruzi, nubwo leta yari yasabye ko ubucuruzi bwajya bukorwa amasaha 24/24, ni gake cyane ushobora kujya mu mujyi ugasanga saa tanu hari abantu bafunguye, ndavuga saa tanu z'ijoro. Kandi ubwo birirwa bageze iyo saa saba leta yashyizeho, usanga basatanu bagiye ariko mu tubyiniro, ariko mu tubari aba gusohoka barabyina bakageza mu gitondo. Nibaza ko rero ndabahari bazakomeza nuko aya mabwiriza atarasohoka neza ngo basobanuke, mu gihe baba babyinira hahandi amajwi agasohoka cyangwa banywera ahari amajwi agasohoka, nabo nibaza ko bazajya bakesha. Ariko icyabujijwe ni nk'uku kuku muri iki gihe kimwe cyabaye nk'ibitaramo, ugasanga abantu bagiye kubyinira ku mastade cyangwa se ahantu harangaye, ahubwo ntabwo bizemerwa ko babyina ngo bageze mu gitondo, kuko ya stade idafite uburyo ifata amajwi bizasakuriza abaturage bayegereye.
Ariko nk'uko Stratoni Habyarimana impuguke mu by'ubukungu abivuga, leta izunguka iki, izahomba iki kubera kubuza ibyo bitaramo?
Ibi bitaramo hari umwe mu babitegura twavuganye niwe wambwiraga ati babifunze saa saba abantu bakaba bakwimukira hahari nyine basanzwe hemerewe kurara bacezereza mu buryo amajwi adasohoka, bati ntacyo bitwaye. Ariko biramutse bihagaze badashobora kwimuka ahandi, nibaza ko bahomba, kuko harimo abantu bakunda kurara mu nkera bakageza mu gitondo. Icyo gihe rero uwaba yabibujijwe, nibaza ko n'abantu yakwinjiza baba ari bakeya, ariho babibye mu rwego rw'ubukungu abantu basubira inyuma. No mu gihe gishize, mu kwezi gushize kwa karindwi, hari igitaramo cyasubitswe mu mujyi wa Kigali, bavuga nyine ko ari ukurinda urusaku, yaba ari abakiteguye yaba ari abari bakitabiriye, nibaza ko mu rwego rw'ubukungu bahombeye.
Assumpta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Ndagushimiye nanye Venusi, akazi keza.
mukomeje kumva radio y'ijwi y'America ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda mu Burundi abatwa baravuga ko batabona inkungi bafasha kohereza abana babo mu mashuri kubera ubukene bamwe mu batuye inyarumanga muri zone Butere mu mujyi wa Bujumbura barasaba leta kubagoboka ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye
Umwana adatuye ku ishuri agiye akabungika nini kuko ishuri nibwo bumenyi bw'umuntu nibwo kazota kejo kumwana
Abo ni bamwe muri iyo miryango bavuganye n'abakunzi b'ishuri rya America bavuga ko babangamiwe nuko batabona uko abana babo bazoja ku ishuri mu mwaka w'amashuri uzotangura mu kwezi kw'icenda mu gihe hasigaye ukwezi kumwe ngo amashuri atangure
Nko ku ruhande rwanje ndabona bitanyoroheye cyane kuko nta myiteguro ndiko ndakora kuko ata myikoro myiza mbona afise mu rugo
Abo basangwa butaka banavuga ko ibikoresho by'ishure birimo amakaye byazimbye kandi basanzwe bageramiwe n'ubukene
kusura kwishure n'ibitokoro kuri ubu urabona ni forme zarazimbye makaye arazimbye ari ku ishure basaba amahera
ku bijanye no kwijukira kwitabira ishure kuri abo basangwa butaka abavuga ko abenshi bari basigaye bakunda kwiga yamara bakaba bafise impungenge k'uwo mwete ushobora kugabanuka bagaheba ishure bitabavuye ko
ntango uvuba bafite zo kwiga kubera babavuga ati none ko batoyi bacu nakwe bahebye nariko rabona ntacyo dufi nta kintu dufise cyo hava kigirane kidukurikirana n'icyo gituma narumva bacha bagira ingufu nke mu kwiga
Ijwi rya America ryavuganye kandi n'umwana w'umunyeshure wo muri iyo miryango yaganye ishure nawe uvuga ko hari abana bahura n'ingorane zo kutaronka ibikoresho kandi imiryango yabo itifashije bagahitamo guheba ishure bagasubira muhira
Eko abafashe kare amakaye koresho amasakoshi ni
Shimirimana Claude ni umugabo afise umugore n'abana batatu yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yanasezeranye n'uwo bubakanye imbere y'amategeko arashima intambwe imiryango imwe n'imwe y'abatwa igeze ko ariko nabo biri uko avuga ko amikoro akiri make cyane kuri imwe muri iyo miryango na cyane cyane ko benshi baba badafise ico bikora ko ngo babe bogura ibikoresho nko kuja kugurana mu mabanki
ibyo ntibyoroshe kujyanye n'ubuzima bwa misi yose kuntu bafungura kuntu dushaka kwigisha abana birasaba kwiruka cyane muragashyamo ingufu mugabo amaronderero niyo sanga ari make bizanye bamwe bamwe amikoro yabo abari make
kutaronka uburyo bwo kwiga nk'abandi bose abo basangwa butaka bavuga ko bituma batagira ababaserukira mu nzego za leta guhera hasi
nagahombo kanini kuko iyo utize hari ibintu byinshi by'igihugu utashaka no kumenya kuko iyo umuntu yize aratandukanye n'utize ni kuvuga iyo umuntu yize akorera igihugu gatera imbere hama gashikiza n'ibyumviro bishobora gufasha benshi
Abo bose basaba gufashwa mu nzego zitandukanye kugira ngo abana babo bazoronke uburyo bwo gusubira ku mashuri n'abahebye babe basubira kwiga
bakwiye kenshi nk'abarundi bagahagurukira iyo miryango kuko ni imiryango myinshi tifise ahubwo abari imbere ko bo kenshi babama imbere bakaba amahanga
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gushigikirana burongowe n'umukenyezi w'umutwakazi umushikiranganji Imen de Sabushimike ariko nitwaba rose ariko Liberate Nchayenzi imboneza y'umutwakazi akaba ari nawe yashinze urunani impuzo abatwa Eniproba ubakabarongoye komite y'inararibonye yago mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yasiguye ko abatwa bakiri nyuma kuko nibiganiro batabyitabira neza bityo nibibazo bafise bibe byo kwigwaho birimo nibyo bijanye no kwiga
kwasanze iyo abandi barundi bariko barahugurwa bariko barigishwa abatwa megasiho baba bari abatwa sinzi ko batumirwa bagasiba abatwa na kujya kuntu mu nzego zo hasi usanga batarimwo hari amakuru kesha atabashikira iyo atamuntu wabo rero arimwo hari aho ibintu byinshi bitabashikira
uyu mukenyezi ariko avuga ko bariko barahugura abandi batwa kwitabira imigambi y'iterambere
duze na ruguru ukabaza cyama cooperative yo ku mitumba ndakurahiye nk'abatwa bayari twatangwe kubahugura kugira ngo babone neza kwiterambere ari ubwa mbere riraba batekezwa kuri hagurukira kuko naka hariya azoza kugufasha kubera ibyiyumviro byawe kubera imigambi yawe ufise ukamwereka wewe ibyo imigambi ufise
iyo miryango y'abatwa ishikirije izo mpungenge mu gihe rw'igenekerezo rya cenda ukwezi kwa munani buri mwaka amakunga himbaza umunsi wahariwe imiryango y'abatwa mu Burundi nta bitigira ibihari by'abana b'abatwa bamaze kwitabira inzira yo kuja mu ishure gusa ibitegeko bitangwa ni banki y'isi byerekana ko abatwa abangana n'igice kwijana by'abarundi bose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuvagiye ku butegetsi niwe yagenye ubwa mbere umushikiranganje wo mu bwoko bw'abatwa. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa kabiri yasohorewe inyandiko y'ibirego imushinja kugerageza kuburizamo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyavuye mu matora ya 2020 kugira ngo akunde agume ku butegetsi. Nyuma yo gutsindwa birabangamira urugendo rwe rwo kongera kwiyamamariza intebe y'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha 2024. Inkuru ya Temistoc Mutijima.
Iyo nyandiko nini ikubiyemo ibirego bine yatanzwe na Bwana Jack Smith, umushinjacyaha wihariye wa Minisiteri y'Ubutabera. Ni nyuma y'aho inteko y'abagenzacyaha ya rubanda y'i Washington imaze amezi ane yumva ubuhamya bwa bamwe mu bari inkoramutima za Bwana Trump n'ibyo bibuka by'uko Trump yagerageje ariko akananirwa kuburizamo intsinzi y'umudemokrate Joe Biden wabaye perezida wa Amerika mu kwa mbere kwa 2021. Inyandiko y'ikirego y'amapaji 45 ivuga ko Bwana Trump w'imyaka 77 y'amavuko yishoye mu mugambi wo kuriganya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubangamira uburenganzira bw'abandi ndetse no gutambamira igikorwa cyemewe n'amategeko imbere y'inteko ya Amerika, aricyo ibarwa ry'amajwi ryemezaga insinzi ya Biden. Iramurega kandi gutambamira igikorwa cyemewe cy'inteko ya Amerika cyo kubarura no kwemeza amajwi y'abagize koleji z'itora ibyakozwe ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021. Ubwo abarwanashyaka ba Trump bagera ku 2000 binjiraga ku ngufu mu ngoro y'inteko nshingamategeko ya Amerika US Capitol mu myigaragambyo yari mu rugomo rukaze. Bibaye ku nshuro ya mbere mu mateka y'imyaka 247 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwahoze ari perezida arezwe kugerageza gutegeka indi manda y'imyaka 4 anyuze mu nzira zitemewe n'amategeko, aho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro n'uwamusimbuye kabone n'ubwo yabagononwa. Bwana Trump byitezwe ko azitaba umucamanza bwa mbere kuri ibi birego wa kane w'iki cyumweru. Kugeza magingo ya Bwana Trump aracyemeza mu buryo butari bwo ko yanyanganyijwe kongera gutorwa binyuze mu buriganya n'izindi ntenge zabaye mu matora, kabone nubwo abacamanza barenga 10 batesheje agaciro ibirego bye mu byumweru byakurikiye amatora ya 2020. Inyandiko y'ibirego iragira iti, nubwo yari yamaze gutsindwa, uregwa yari yiyemeje kugundira ubutegetsi. Kubw'icyo mu mezi arenga abiri yakurikiye umunsi w'amatora ku itariki ya 3 y'ukwa 11 mu 2020, uregwa yakwirakwije ibinyoma ko habaye uburiganya bushobora guhindura ibyavuye mu matora ndetse ko mu by'ukuri ari we wayatsinze. Iyi nyandiko y'ibirego ivuga ko ibi byatangazwaga byari ibinyoma kandi uregwa yari abizi ko ari ibinyoma. Iti, nyamara Trump yakomezaga kubisubiramo ari nako abikwirakwiza cyane mu rwego rwo gushaka ko ibyo wazi neza ko ari ibinyoma bigaragara nk'ukuri kwemewe no gushaka kurema umwuka mubi wo kutizerana no guteza akaga mu gihugu, kimwe no gushaka ko abaturage batakariza icyizere urwego rushinzwe amatora. Inyandiko y'ibirego kandi ivuga ko buri mugambi mubisha wa Bwana Trump wibasiraga ihame fatizo ry'imikorere yo ku rwego rw'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gahunda y'igihugu yo gukusanya, kubara ndetse no kwemeza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Iyi nyandiko y'ibirego ikagaragaza ko Bwana Trump yagambanye mu buryo butandukanye n'abandi bantu batandatu, muri bo nta n'umwe uvugwa izina mu nyandiko ngo baburizemo ibyavuye mu matora. Bane muri abo nk'uko bikubiye muri inyandiko y'ibirego bari abajyanama be mu by'amategeko, undi akaba umutegetsi muri Minisiteri y'Ubutabera. Uwa gatandatu we yari umugishwa nama mu bya politiki wigenga, bikavugwa ko yaba ari nawe wafashije mu gushyira mu bikorwa umugambi wo gutanga impapuro zigaragaza abatoye Trump b'abahimbano hagamijwe gutambamira gahunda yo kwemeza ibyavuye mu matora bigaragaza ko Biden ari we watsinze.
Bibaye ku nshuro ya kabiri mu gihe cy'amezi abiri umushinjacyaha wihariye Smith areze Trump.
Mu nyandiko yabanje y'ibirego bigera kuri 40, uyu mushinjacyaha yareze Trump kubika binyuranyije n'amategeko inyandiko zigera kuri 32 z'amabanga yo rwego rwo hejuru yerekeranye n'umutekano w'igihugu mu nyubako ya Mar-a-Lago muri Leta ya Florida, nyuma yaho aviriye ku butegetsi aho kuzishyikiriza ishyinguranyandiko rikuru ry'igihugu nk'uko biteganywa n'amategeko. Urubanza kuri iki kirego ruteganyijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha mu 2024. Byongeye kandi umushinjacyaha wa Leta ya New York nawe yareze Trump ibirego by'uko yabeshye ku bijyanye n'inyandiko z'imari mu kigo cye Trump Organization, agamije guhisha amadolari 130,000 yishyuye umukinnyi rurangiranwa wa filimi z'abakuru mu buryo bwa ruswa mbere y'uko yegukana insinzi mu matora ya 2016. Intego ngo yari ugucecekesha uwo mukinnyi ku byo yavugaga ko yaba yararyamanye na Trump imyaka 10 mbere ya 2016. Urwo rubanza narwo ruteganijwe mu kwa gatatu k'umwaka utaha. muri leta ya Georgia mu majyepfo ya Amerika naho umushinjacyaha yagaragaje ko ashobora vuba ha gusohorera bwana Trump inyandiko y'ibirego kuko ba yaragerageje kuburizamo binyuranyije n'amategeko ibyavuye mu matora ya 2020 muri iyo leta. Aha, mu ntangiriro za 2021, bwana Trump yafashwe amajwi mu kiganiro kuri telefone aho yasabaga abakozi bashinzwe amatora kumushakira amajwi 111,780 asumbyaho ijwi rimwe ayo Biden yari yamutsindiyeho muri iyo leta kugira ngo abashe kwegukana amajwi 16 yose iyo leta ibarirwa mu matora y'umukuru w'igihugu.
Donald Trump arahakana ibyo ashinjwa byose mu birego bitandukanye, akenshi akibasira Smith ndetse n'abashinjacyaha ba leta za New York na Georgia.
Bwana Trump yibasiye inyandiko y'ibirego yita ko nta kindi gamije uretse kandi kagambane gashingiye kuri ruswa mu rugendo rukomeje ariko rudafashije rw'itsinda ry'abanyabyaha ba Biden no gukoresha ministeri y'ubutabera nk'intwaro yo kwivanga mu matora ya 2024. Yavuze ko inyandiko y'ibirego yibutse ubudage bw'abanazi bwo mu myaka ya za 30 icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti ndetse n'ubundi butegetsi bw'igitugu. Ikusanyabitekerezo ryo ku rwego rw'igihugu rigaragaza ko Trump azi imbere cyane y'abandi mu kuba yazemezwa n'abagize ishyaka ry'abarepublikani kuri hagararira mu matora ya 2024. Ikusanyabitekerezo ryatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times kuri uyu wa kabiri amasaha make mbere y'isohorwa ry'inyandiko y'ibirego ryamugaragazaga nkunganya amahirwe na Perezida Biden aho buri wese ari kuri 43%, mu gihe bombi baba bongeye guhatana mu matora ku nshuro ya kabiri yikurikiranya.
Urakoze Temistocle Mutijima. Urubyiruko rw'Abanyafurika bagera kuri 700 bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza zitandukanye biyungura ubwenge n'ubumenyi ni mu rwego rwa gahunda yitiriwe Nelson Mandela yashyizweho na Barack Obama wahoze ayobora Amerika. Umwe muri bo ndi Chancel bamuhaye waturutse mu Burundi aharanira uburenganzira bw'abana aravuga icyo yungukiye muri ayo mahuriro.
Icyo navuga nungutse cyane cyane kwa zino nyigisho zihagaze ku bijyanye no kuronka ubumenyi mu bijyanye na leadership, uburongozi bwiza. Narashoboye kuronka rero ubumenyi mu bijyanye n'ibyo by'uburongozi bwiza, ndaronka ubumenyi mu bijyanye no kurongora amashyirahamwe, ibikorwa abantu bakora mu mashyirahamwe cyane cyane aharanira agateka k'abana bakwiriye gukora, mbe bo bitangura gute, bo bikurikira iki, ni iyihe migambi mikuru umuntu ashobora kugira. Ego ibyo byose ni ibintu naronkeye ubumenyi hamwe no kumenyana n'abantu dushobora gukorana muri kazoza. Ego
n'uburyo bwinshi cyane Amerika yaba yashyize mu rwaruka rw'Abanyafurika umwe aba yashyiriwemo uburyo bushika ku 25,000 by'amadolari y'Amanyamerika kugira ngo aze muri Amerika amare iyo minsi hamasubire inyuma afashe mu kibano afashe igihugu cyabo. Ariko kandi turazi yuko urwaruka rw'Abarundi benshi badasubira inyuma. Icyo kibazo nicyo twagiye turabona haje uyu mwaka batatu bonyine. Icyo kiva kuki ubona uwo kivuga ko
kubwanje novuga yuko umwe wese abafise impamvu zatumye aguma ngaha mu kibanza cyo gusubira inyuma, mugabo kubwanje mbona umenga ntibyari bikwiriye kuko uca usanga turiko turabuza amahirwe urundi rwaruka ruba rukeneye ayo mahirwe yo kuza kurondera ubumenyi hama rukabusubiza inyuma mu guteza imbere igihugu cyacu.
Hanyuma icyo wize cyane cyane ku mico y'Abanyamerika y'amezi abiri umaze hano muri Amerika wagiye muri mu ntara zitandukanye, urabona ingene babayeho, urabona ubuzima bwabo, ingene bakora, ingene bavuga, kumbure bimwe mu bintu byiza wagiye utahanye mu Burundi ntiwasubira inyuma cyo ari niki.
Ikintu nakunze Abanyamerika barihanganirana barakirana mu kudasa cyangwa mu kudahuza kw'ibyiyumviro. Ego icyo kintu narakibakundiye kandi y'abantu batandukanye ibyiyumviro bakabihuriza hamwe kenshi biratanga umusaruro.
Hanyuma muri rusange impanuro ufitiye urwaruka rw'Abanyafurika, urwaruka rw'Abarundi zoba ari izihe? Usubira inyuma ubatekerera iki?
Nobabwira yuko nabo bogerageza amahirwe bakiyandikisha ari benshi hama bagakurikira impano zabo bakazironderera ubumenyi kuko umuntu ashobora kuba afise impano yo gukora ikintu, mugabo impano yose irakenera ubumenyi, irakenera ubwenge buyikurikira. Rero barondera ayo mahirwe cyane cyane ku buhinga ngurukana bumenyi no munsi niho byose byuzuye. Ego hama jewe nko ku ruhande rwanje ninasubira inyuma ngiye guhimiriza urundi gwaruka rw'abarundi cyane cyane bafite imigambi bari ko bararangura mu kibano ndabafashe kuzuza ibisabwa kugira nabo bashobore kuronka amahigwe yo kuza gukurikirana zino nyigisho nahoramo
Chancel bamuhaye avugana na Oriane Itangisha kahano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'urimi gakondo dore umugani uyu munsi umugore amenya ayo mukazana mu nkike ntamenya ayo mukobwa mu mpinga umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana